Mzamba.
Mzambi rasamirana.
Amakuru na Josephine Jones Munzimana.
Radio Inzamba katika kawe tulikuwa mbele genekezo jachumi ni ndugu inzero aye makuru ngirango ndabashikirize agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Impapuro zitagira umukono zazindutse zitogwa mu mirima y'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda zateye ubwoba impunzi. Abunguruza abantu ku mapikipiki mu Kirundo baridogera igipolisi kubera abagenzi babo bamaze iminsi itanu bafunzwe. Urongoye igipolisi yagirizwa kwaka igiturire kugira barekugwe. Muri za nkino z'igikombe cya Afrika uyu munsi niho haba inkino za gatatu arizo za nyuma mu nkino zo mu migwi. Ibihugu vya Cameroon, Maroc na Nigeria nivyo bimaze kuronka uburenganzira bwo gukina igice cy'umunani gishiri cya nyuma. Ndabaha ikaze mu kanya twinjire mu ido nido ry'aya makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Amakuru twabateguriye tuyahereye mu gisata cy'impunzi. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi y'Urusenda mu gihugu cya leta iharanira demokarasi ya Kongo kuri no wa mbere ntizashoboye kuja gukorera mu mirima yabo iri mu micungararo y'iyo kambi nk'uko bari basanzwe babigira. Kuva mu gatondo hirya no hino hakaba hari inyandiko z'abo bitaba mayimayi zibabuza kuja muri iyo mirima badatanze amafaranga. Ibyo bikaba byateye uruhagarara n'ubwoba bwinshi z'impunzi. Ni nkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Hari mu gatondo kuri uno munsi wa mbere aho bamwe muri izo mpunzi z'abarundi bari bazinjukiye mu mirima yabo nk'uko bisanzwe. Aho babonye inyandiko nyinshi hirya no hino zibatera ubwoba zibabuza kuja muri iyo mirima zidatanze amafaranga. Ibyo vyatumye izo mpunzi ziterwa n'ubwoba, bituma n'ibikorwa basanzwe bakorera muri iyo mirima bihagarara.
Abantu bariko bagenda mu mirima barahagaritse kubera ibyandiko mayimayi yari yanditse nyuma y'ikambi ko ata muntu ashobora kuja mu murima atitwaje amafaranga. Ibyo byatumye abantu nka bose bakorera inyuma y'ikambi ubuzi bwabo mu mirima ata n'umwe yagiye mu mirima, n'abari bamajije kuzindukirayo batashe banyaruka.
Ibintu uko biriko biraba bikaba bituye umutima uhagaze mu munsi w'abarundi, mbere zikabona ko ahamwe mu bijeje rwatubiturira umuti vuba dushobora guterwa n'inzara izuri inzara.
Twebwe twazindukiye mu murima tugeze mu ibarabara dusanga ahantu hatanga ibiti barunze mu ibarabara usanga handitse mu iringara. Turagira ubwoba nyine abantu benshi barahagarara ruhagarara ni kwinshi ntabwo bajya mu mirima kubera naringe ahantu mu muceri turimira umuceri. Ntibyakunze ko nagira umutima wo kugumayo kubera nabonye ata mutekano uriyo kandi ari uruhagarara. Ndaregeye kutwica kuko nta kuntu tuzorya, niho twakura urukwi, niho twakura kiriya kintu cyose utuboga duki. Tugiye gupfa n'inzara kubera nta kuntu umuntu azazaduka mu mirima.
Twagerageje kurondera abajejwe iyo kambi ya Rusinda kugira ngo icyo bavuze kuri icyo kibazo, ariko ntitwashoboye kubaronka. Tibutse ko mu kwezi kwa Munyonyo mwaka uheze abagwanyi b'abamayimayi baragize ibitero mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusinda zihisha hamwe mu mpunzi zongera ziriba inka zorowe n'izo mpunzi.
Urunani CPDH vikari ukurikiranira hafi ibibazo by'impunzi z'abarundi ziba mu makambi muri kano karere rurajwe ushinga n'ibiriko birashikiriza impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda. Rusaba leta ya Kongo n'ishyirahamwe ya kuronderera izo mpunzi ikindi kibanza kirimo umutekano. Dutega amatwi Leopold Sharangabo, icyegera cy'umukuru w'urunani CPDH vikari.
Mu masezerano igihugu kiba carasinye mu bijanye n'impunzi babiyemeje ko bo bateriza gucungira umutekano w'impunzi babarakiriye impunzi ziri ku butaka bwabo. Rero twebwe muri CPDH vikari turatangazwa no kubona leta ya Kongo idashobora gucungira umutekano w'impunzi z'abarundi, ugasanga ahubwo impunzi mu mutekano muke kuko birumvikana izo mpunzi amakambi yanzo ari hagati mu ahantu hamwe hari sibaniro ry'intambara abamayimayi babembe imigwi myinshi isanzwe iri muri aho karere na karere rero mu bisanzwe k'intambara kadakwiye kuba karimo amakambi y'impunzi. Naho twebwe twagiye turasimira twamye tuvuga kugira ngo ico kintu gihinduke bubaheza amasezerano yaba HCR imenyizo ngorane yaba leta ya Congo imenyizo ngorane barabo buryo bwose boshobora kugira ngo izo muzivanwa ahantu hari impamvu yo dusaba leta na HCR gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo impunzi abantu zimara mu makambi ya Rusenda na Muyongwe zimurwe zijyanwe mu bindi bibanza birimo umutekano bibaye ngombwa bahindurirwa igihugu nta buryo impunzi yo kuguma zama ntibuca ntibuca kandi n'ubundi bahunze umutekano muke babandanye baba kandi mu mutekano muke
Radio Inzamba tubandanyiriza amakuru twabateguriye mu gisata cy'agateka kazi na muntu hari abantu babiri bagendesha ipikipiki yunguruza abantu mu gisagara cya Kirundo bafungiwe mu gasho k'igipolisi kuva ku wa kane w'indwi iheze umwe muri abo yagirizwa ko yafatanywe igitoro kiri mu kabido uwundi nawe yafashwe azira ko yanze ko mugenzi we atorenganywa mu gihe abapolisi bari ko baramufata urongoye igipolisi cy'inyamirama mu Kirundo bivugwa ko ariko asaba igiturire kugira abo bunguruza abantu bari kugwe inkuru twateguriwe na Benny Xrakana
abo bagendesha amapikipiki yunguruza abantu bafunzwe n'uwitwa Sinamenye na Sayumwe bafashwe na komiseri arongoye igipolisi cy'inyamiramabi mu ntara ya Kirundo ico gitoro cari caguriwe kuri station iri ahitwa mu Kabande ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo Sinamenye niwe yafatanywe ico gitoro co mu bwoko bwa essence nawe Sayumwe azira ko yavuze ko mugenzi we ari kararenganywa
ikataranywesha ku gitoro uriha bibiri na cyane ariko baguha icahano ushoboriha ku bihumbi bitatu rese Sinamenye yarayatanze esansi barayimuha niko gucahura na komiseri Keji aca aramuhagarika amuhagaritse abatiesi esansi ndayikuye aha ndayihawe nawe aza ati ntarengane ntarengane kuko abayimuhaye naba Sayumwe nawe yavuga cane ati umutare ntarengane mugenzi wacu ahubwo bafata abantu bakimuhaye nuko yatanze amahera bakemera kuyatura bakamuha iyo esansi amahera wacu aca gufungwa aca arengana na gahaha komiseri Keji aca baca atwara uwo Sinamenye n'uwo Sayumwe
abanyagihugu mu Kirundo basaba ko abo bantu barekugwa kuko ataco bariko barazira
twasaba ubutumwa ni nuko bwoko umuntu aza ararengana azira ubusa ariko aragira ubusa kuko ariko aravuga ko umuntu aratavungwa hariho abantu bamuhaye icyo gitoro kose rero buramatare na prokireri ko bagira icyo bafashije kugira abamatare bagenzi bacu basubire mu kazi kabo kubona kugira ubuzima bugoye imiryango iriko irahungabana kubera atarasiyo bariko bararonga
amakuru ava mu gipolisi aho mu Kirundo avuga ko komiseri Peji mu ntara ya Kirundo ariko asaba ko abo bafunzwe uko ari babiri bamufumbatisha kugira abarekure umwe wese agasabwa kumuha amafaranga 50,000 by'amafaranga y'amarundi Radio Inzamba twagerageje kurondera kuri telefone komiseri Peji arongoye igipolisi cy'inyamiramabi mu Kirundo cyo kimwe na buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana ariko ntitwashoboye kubaronka
mu gisata cy'ubutungane imyidogo n'imyinshi kuba camanza bo mu ntara ya Rutana aho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara yitorera abacamanza basasa ku rubanza ruba rutegekanijwe muri sentare na cane cane iyo ari urubanza rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko isoko rya Radio Inzamba muri iyo ntara ribivuga uwo munyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD aheruka gutanga itegeko ryo gutegeka abasasa mu ntahe y'urubanza rw'urongoye umugambwe CNR muri komine Giharo Ido Nido na Diane Nkurunziza
nk'uko amakuru dukura muri sentare nkuru ya Rutana vyemeza Sylvain nziko ruri harongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana ngo niwe ategeka urongoye sentare ya Rutana abacamanza basasa mu manza zose z'abanyepolitike batavuga rumwe na leta nk'uko amakuru dukura muri iyo ntara bivuga ngo akarorero ka hafi bakavuga iho nyangwa ry'amategeko yibonekeje mu rubanza rw'urongoye umugambwe CNR muri komine Giharo intara ya Rutana rwabaye kwa 31 Kigarama umwaka twaraye turangije aho ngo rino nibigira arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Rutana yategetswe na Sylvain ko ruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana gushira mu bacamanza basasa mu rubanza rw'urongoye umugambwe CNR muri komine Giharo umukenyezi akora muri sentare y'intango ya Bukemba kandi abacamanza ba sentare nkuru ya Rutana bari ngaho urwo rubanza rwashyizwe kuwa 31 Kigarama umwaka twaraye turangije aho mbere wari umukuru w'intahe yari urangoye sentare nkuru mukuru y'igihugu ya Rutana waserukiye parke nawe akaburongoye iyo parke nyene Leonidas Niyunge ko ivyo vyose ngo bikaba vyakoze kugira ngo bibe ngombwa hasase abacamanza bizewe neza na Sirivenzi ko ruriho arongoye mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana kuko haje abandi yibaza ko batohava bacira urubanza shaka uwo Jean Pierre Ndacayisaba arongoye mugambwe Senere muri commune Giharo abacamanza ba sentare nkuru y'igihugu ya Rutana bakibaza igituma hazanywe umucamanza wa sentare y'intango ya Bukemba kandi abo ngaho bose bari ku kazi urwo rubanza naho rutarasomwa amakuru dukura ngaho muri sentare nkuru y'igihugu ya Rutana amenyesha ko abo bacamanza bitorewe na Sylvain ko ruriho bamaze gukatira Jean Pierre Ndacayisaba azwi ku izina rya Derenganya gufungwa imyaka indwi y'umunyororo hamwe n'ihadabu y'ibihumbi ijana ry'amafaranga y'amarundi bakabona ko intumbero ya Sylvain ko ruriho yari yo gutegeka abo bacamanza urwo bacira iyo ndongozi ya senere muri commune Giharo ivyo mbere ngo Sylvain Nziko ruriho akaba navyigamba ahavuga ko Jean Pierre Ndacayisaba arongoye mugambwe senere muri commune Giharo azorekurwa ayandi matora azoba agifunzwe nkuko bamwe mu ndongozi za senere mu ntara ya Rutana zibimenyesha Jean Pierre Ndacayisaba akaba yari yahagaritswe kugenekerezo rya 12 ukwezi k'umunani mu mwaka uheze inyuma yo gutegerwa n'imbonerakure zirenga ngo 50 mu ijoro ry'uwa 11 myandagaro umwaka w'2021 abacamanza bagasaba ababakurira mu butungane kwihaniza abo barongoye ayo masentare ya Rutana kwivanga mu vya politiki uruganda rwa Radio Inzamba tukaba twarondeye uburongoye CNDD-FDD mu ntara ya Rutana Sylvain ko ruriho kugira ngo aduhe umuco kuri ivyo bivurwa ariko turamukena
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijijwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke
akana kamo ka Radio Inzamba agateka kawe
mu guheraheza aya makuru nkuko vyama bigenda kuwa mbere tubashikirize amakuru ajanye n'inkino zabaye mu mpera ziyinga tudasize inyuma na za nkino z'igikombe cya Afrika ziriko zibera mu gihugu cya Cameroon duhere mu Burundi umunsi ugira wa 17 higanwa ry'umupira w'amaguru Kuruno w'Imana niho yasozegwa umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza ca mbere ukaba utari kura vyifatamo neza mu nkino zo gusubiriza mu gikombe ca Afrika naho imigwi ya Cameroon, Nigeria na Maroc niyo yonyine imaze gushika mu gice c'8 gishira icanyuma icerekana neza ko inkino za gatatu zitangura kuruno wa mbere zizoba zikomeye amakuru y'inkino tuyashikirizwa na Alexandre Niyunge ko
Kuri iyo ndwi igira 17 urukino rwari rwitezwe gusumba izindi nurwahuje igitega umusongati na Flambeau du Centre uwo murwi wa Flambeau ukaba waravyifashemo neza mu gutsinda worohewe cyane musongati ibitsindo bitatu kubusa Messager Ngozi nayo yatsinze Flambeau de l'Est ibitsindo bitatu kuri kimwe Top Junior yirahiye Royal FC ibitsindo bine kubusa Atletico New Oil yatsinze Aigle Noir ibitsindo kimwe kubusa na yuru kinzo na Bumamuru zanganije igitsindo kimwe kukindi uwo murwi wa Bumamuru urubaye urukino rugira kabiri udashoboye kuronka intsinzi imirwi ya Messager Ngozi na Flambeau du Centre kaba iri kwira usatira igikombe cha Afrika naco kirabandanya mu gihugu cha Cameroon aho umunsi ugira gatatu w'iryo higanwa utangura kuri uno wa mbere izo nkino ziritezwe cyane kuko imirwi imaze kuronka uburenganzira bwo kubandanya amahiganwa ari itatu gusa ari nayo Maroc Cameroon na Nigeria bisigura ko ibihugu byinshi bitegerezwa gukora uko bishobora kugira ngo zishobore kuja muri iyo ntambwe igira kabiri ibihugu bitari bike kandi bikomakomeye bishobora gusezererwa muri izo nkino zitangurira izindi mu gihe zitotsinda urukino rwa nyuma aha twovuga nka Misiri Tunisia Ghana na Algeria icyo gihugu cha Algeria gifisi inota rimwe kigeza aho umwansa ashaka icyo gihugu catwaye igikombe giheruka gishobora gusezera ayo mahiganwa ibishika gake kuruno wa kabiri Senegal izokina na Malawi gine ikine na Zimbabwe isaha 12 nayo isaha 3 z'ijoro Gabo izotana mu mitwe na Maroc nayo Ghana yakire Comore.
Nikura ya makuru yinkino duciye dusozera makuru twari ko turabashikiriza shimire mwebwe mwese mwayakurikiye Josephine Johnson Nkunzimana na bashikirije ndabifurije amahoro ayiwanyu naho butaha.